iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi aho muri hose. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa kumi Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa gatatu tugiye kuganira ku ndwara ya kanser. Kanser ni indwara ikomeye cyane kandi igoye kuvura mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo kijanye n'ibibanza byo kuyipima aho bita ama laboratoire mu Gifaransa. Ibyo bikaba ari byo rero byatumye umuganga Jean-Marie Harimenshi asanzwe apima iyo ndwara aho aba kandi akorera mu gihugu cy'u Bufaransa. Dr. Harimenshi yuguruye inyubakwa yo gupima kanseri i Bujumbura mu Burundi bise Buja Path. Nivyo tugiye kuganira ko uko iyo nyubakwa ikora n'abashobora kuyitura. Ikaze mwese rero twumve byinshi ku kuntu bapima indwara ya kanseri.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi. Umunsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Uno munsi tugiye kuganira ku ndwara ya kanseri n'ingene ipimwa. Indwara ya kanseri ni indwara ikomeye cyane kandi igoye kuvura mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo kijanye n'ibibanza byo kuyipima aho bita ama laboratoire mu Gifaransa. Ibyo bikaba ari byo byatumye rero muganga Jean-Marie Harimenshi, umuganga w'Umurundi asanzwe aba mu gihugu cy'u Bufaransa kandi akorerayo ibijanye no gupima iyo ndwara, yuguruza inyubakwa yo gupima kanseri i Bujumbura mu Burundi. Iyo nyubakwa yiswe Buja Path. Mu kiganiro muri isanga rero cy'uyu munsi twamutumiye muganga Harimenshi atubwire uko iyo nyubakwa ikenewe cyane mu gihugu, ikora n'abashobora kuyitura. Turaganira kandi n'ubijanye n'uburyo iyo ndwara ya kanseri iteye, cyane cyane kanseri y'amabere na kanseri mu gitereko, ingene ishobora kuvugwa n'ibindi byinshi. Turaza kuganira kandi na Dr. Mikaza Shami, akaba ariwe umuganga ajejwe gukurikirana ibikorwa bya misi yose by'iyo nyubakwa ya Buja Path. Tutarandiriye rero, reka twakire abatumire bacu. Muganga Jean-Marie Harimenshi, turakwakire mu kiganiro muri isanga. Kaze neza.
Murakoze cyane Oriane,
murakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika. Reka twakire kandi n'uwo musanzwe mukorana muri iki gikorwa cyo gupima kanseri, ni Dr. Mikaza Shami. Kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Madame Oriane.
Merci. Murantunga, sinzi niba navuze izina ryanyu neza, izina ridasanzwe si ni izina ry'ikirundi Dr. Mikaza. Hello, muratwumva Dr.
Amahoro neza.
Narivuze neza izina ryanyu.
Okay.
Murakoze cyane. Reka mpereye kuri Dr. Harimenshi mu gihugu cy'u Bufaransa yanatanguje Buja Path. Muganga, inyubakwa yo gupima turaza kuyiganira ko ibitari bike, ariko ubanza ukatubwira uburiwe igihugu. Turumva ko uri mu gihugu cy'u Bufaransa, ni nayo ukorerayo. Umaze igihe kingana gute mu gihugu cy'u Bufaransa muri make ko batakuzi?
Yakoze cyane Liane. Nkuko bivuze, igihugu cy'u Burundi, ngiye kuri France nta kawiri bibi bikenda je kugira kuba cyera mu makase ya kugira cyangwa gukora specialty ngaba natize kushika mu bihugu bibi bigacura kandi ndiho naheza kimwe kandi sinaga sadu sadu duheza mu gihugu cy'u Burundi hari ibihe bitoroshye muri politiki bituma baza biteje na gatoya ariko rero
Je suis un peu plus de temps. Que era toda aquela fila que ao carrega a partida que joga da carrega que ninguém diz faz uma ela figurinha da justiça no gás e o co e vê de coranga a no paraça que chefe que alguma luz e coco e vê ali o zumbura mara o daí o co
Na kwaza chani, nabani numvise neza mwavuze muti mwari ko mukorana na n'ishyirahamwe Medecins Sans Frontières mu gihe mwiyumvira iki cyumviro cyo kuzana ibyo biro mu Burundi.
Oya, oya, bari kubwiye jye najya kwiga mu Bufaransa cyumviro ko dosira mu gihugu cyagiye bari gukorerayo mugabo nari kujya mashuri igihe ya politiki itari gutegereza mu Burundi bitari gutuma umuntu ashatse wenyine bwaza gutenyenya mugabo ukiyumvira cyo gukora mu Burundi ndakigumana.
Ego, mwakoze cyane telefone isa n'itumvikana neza kumbure ya karere ntikameze neza ariko je nizere ko biza gukunda ariko niba uri kuri au parleur viza nuko uyikura ko kugira ngo amajwi asohoke neza. Bakoze cyane hama kubijanye na cancer nyezi na cancer ariko turavuga igihe mwatangura kino gikogwa imbere yo kunatangura mwugurura inyubakwa yo gupima mwasanze akarere kameze gute mu gihugu cy'u Burundi kubijanye no kwiga kanseri ingene yifashe mu gihugu mwasanze imeze gute icyo gihe mutangura?
Murakoze cyane. Indwara ya kanseri mu Burundi twebwe tuciga muri ikigo cy'ubuvuzi mu Kamenge ni indwara tutashimikiye ko cyane, ni indwara tutabona cyane, yari indwara itavugwa cyane kuko icyo gihe havugwa indwara zisanzwe icyo bita maladie infectieuse mu Gifaransa, nizo twabona kenshi indwara za kanseri nizo twabona. Mugabo natutazibona izo ndwara zaravugwa kenshi Abarundi bibaza ngo ni indwara zo mu mahanga. Mugabo uko byagenda biraboneka nuko indwara za kanseri abatari bake zarabahitana.
Ego abantu kumbure kenshi ntibanaronka naho baje kuyipimisha kugira ngo banamenye yuko ari na kanseri.
Ego cyane gusa ibyo byaratuma abantu batamenya ko bayirwaye. Mugabo imbere yuko twugurura ikigo abantu batari bake baje kwipimisha mu Rwanda, ugasanga ibipimo byabo babirungika i Nairobi, babirungika mu Buhindi, babirungika mu bindi bihugu muri Tanzania kuko hari ikibazo gikomeye mu Burundi i Bujumbura iwacu mu gupima iyo ndwara.
Ego hama murashishikara muratangura icyo kigo Bujapath, coba none gikora gute? Bujapath ikora gute? Coba cabaye igikorwa cyoroshye kugira ngo munagitangure?
Oye, igikorwa cyoroshye nicyo cyoroshye na gatoya. Mugabo bujye y'umuntu afite ishyaka, afite umugambi azoshyika ko arawihebera kugira icyo kigo gitangure, ntibyari byoroshye. Nk'uko nababwiye nari mu gihugu cy'u Bufaransa, narabona aho dusanzwe dukorera uko bigenda. Hanyuma mu kugira umugambi nararondeye ibikoresho bitari bike binyuranye mu gihugu cy'u Bufaransa. Ibyo bikoresho maze kubyegeranya ndabipakira indege birashyika i Bujumbura. Maze gushyika i Bujumbura, ikibazo cya mbere nari mfite aho dukorana abo twita mu gifaransa abatekinisiye mugabo imbere yuko ibyo bishikana ibikoresho nari namaze kubaronderera ivyigwa mu gihugu cy'u Rwanda baragenda bariga bamaze kugaruka ibikoresho nabishikanye bamaze kugaruka tuca turatangwa gukorana twatanguye gukora neza neza itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mu 2019
ego no kuvuga baraje abo baganga bayi bafite ubwo buhinga bwo bumenyi baratangura gukoresha ibyo byuma wari wangetse mu gihugu cy'u Burundi nk'umwe mu umwe mu bantu buguruje irivuriro inyubakwa inyuma nivyo ivyo byuma nivyo babizimvye murafite amashirahamwe yoba yarabafashije yoba ari karabafata mu mugongo ivyuma nk'ivyo gupima kanseri turumva ko byo babizimvye cyane
ego ivyuma biradinde ariko nkuko nababwiye umugambi y'umuntu afite umugambi arawihebera naragerageje uko bishoboka nicyo gihe ndi mu Faransa nakora akazi umuntu novuga yuko afite umushahara umeze neza bituma ari cyo ukeneye ukironga hanyuma urashobora gusaba ideni ugasaba ideni mu mabanki y'ino inyungu iri hasi cyane rwose biroroshye kugura ibyuma nk'ibyo hanyuma nk'uko nari nsanzwe gukora muri laboratwari zino hari icyuma nashoboye kugura narashobora kubisaba umugenzi afite laboratwari ino nkagitwara mu Burundi
birumvikana kuba umuntu ari mu mahanga iyo cya byoroha cyane rwose murakoze cyane ego reka duhindukire tukubitira Bujumbura tuganire gato na Dr. Shami ajejwe gukurikirana ibikorwa bya misi yose muri icyo kigo muganga mukora gute none ku munsi mwihweje ingene mukora mwakira abantu amashyirahamwe amavuriro ibitigiri bingana gute by'abantu babitura
murakoze cyane icyo kibazo hama kandi buja pat uko dukora twakira ibipimo biva mu gihugu cyose biva n'inyuma y'igihugu cyacu hama twakira ibipimo biva mu mahopitali twita prive cyangwa n'amahopitali public amahopitali yegukiye leta n'ategukiye leta muri ibyo bipimo twakira turabyakira n'ibitage kuba zose rero niyo demokarasi yagiye ibuga abantu batabizi ariko uko umwanya wagiye bafata bagiye babimenya batangiye kuba babizana ari benshi na ruguru batangiye kuba babimenya batuzanye ama ishoti twita ama ishoti yo hama ibitigiri nabyo twagiye twakira bitandukanye ubu twakira n'uko umuntu mu gipimo twita mu kivuga mu kirundi iragoye ariko nk'ama examen histologique twagiye twakira umwaka wa 2019 twarakira ama examen angana na 351 ka mu mwaka wa 2021 ayo ma examen histologique twashoboye kwakira ayangana mvuze 2019 nsubiye inyuma nakubwira ko ari igice cy'ubuzima ku kwezi k'umunani gushyika arasa uyu mwaka ama examen histologique twashoboye kwakira ayangana na 698 ka
ni ukuvuga ibihumbi amajana indwi
abaje kwipimye amajana indwi na 97
ibihumbi amajana indwi sinari ko ndategera neza
amajana indwi na 97 2021 hakoreshejwe igihumbi ni 315 ka baje bishobora zabonetse muri kigo mvujapatsi hari ayandi ma examen babarizi twasikirojike mu mwaka wa 2019 hashoboye kwakirwa icyo gice cy'umwaka wa 2019 hashoboye kwakira ayangana na 21 mu mwaka wa 2021 hashoboye kwakira ayangana na 45 mu mwaka wa 2021 hashoboye kwakirwa ayangana na 120 hari n'ibindi bipimo bipima ipima uburwayi bwa kanseri y'ibyigiro by'igitereko yitwa cervical uterine mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2019 hashoboye gukorwa icyo gice cy'umwaka hashoboye gukorwa amaka angana na 150 mu mwaka wa 2020 hashoboye gukorwa ayangana na 196 mu mwaka wa 2021 hashoboye gukorwa ayangana na 300
murakoze cyane rwose turumva ko ngenda haba ibitigiri byagiye biriyongera turaza kugaruka turabe niba iyo ndwara ya kanseri yarigiye iriyongera mu gihugu canke abagiye baramenya ikigo canyu bagiye bariyongera navyo nyine turaza kubiraba mu kanya ariko reka dufata akanya gato mbere ko tubandanya twakire abanywa n'ibiradijwe rya Amerika baratwumva bari ku mbuga ngurukano mumenyi barakurikirana barafise ibibazo n'ivyumviro nibutse n'abandi batwumva batazi uburyo bashobora gutanga nimero zabo kugira ngo nabo nyine tubahamagare baterere babaze ibibazo n'ivyumviro site yacu ya internet kuri Facebook nako Facebook yacu ni VOA radio yacu VOA radio yacu urashaka kwasanga makuru n'ibindi byinshi hama mushobora gutanga na nimero zanyu mu kiganiro muri isanga reka nakire witwa Elias Ndikumana Elias uraho neza
uraho
urakomeye Ndikumwe
ndashimira Imana
ego Elias Ndikumwe nayo uri uherereye he
ndi mu Burundi mu ntara ya Kayanza
ni byiza cyane kudukurikirana ngaho mu ntara ya Kayanza ikibazo cyane cyiyumvira kuri docteur habari shami cyane docteur hari menshi
bo nagombe mbate bose ndagitangira kuri bose none ko mwavuze ko iyo ngwara ya kanseri mu Burundi atabushobozi bukwiye bararonka ko kwipima nta ni kandi rwanda bikwiye byo kwipimiramo bafise bateganya iki kuba bofasha kugira ngo mu Burundi bashobore kuba boronka ubushobozi bwo kuyipima biboroheye cyane kugira ngo amagara y'abantu abandanye kwica gukurikiranwa neza ndibaza ko ikindi nacyo none mu Burundi bashobora kuduha ibitigiri by'abantu bashobora gufatwa na kanseri ku mwaka mu gihugu cy'u Burundi
Elias ni ukuvuga ko impamvu twanahamagaje n'ikino kiganiro ni ukubera hariho inyubakwa ikigo kipima kanseri mu gihugu cy'u Burundi kiri Bujumbura ahubwo kumbure tubaze docteur hari menshi yagitanguje icyo kigo cyo gupima niba bazotegekanya kubashikira nk'ungaho mu Kayanza n'ahandi mu gihugu hagati muganga hari menshi icyo kibazo cyumva gute
mbehoho burya iravugika kira Burundu
navyo nyine turabimubaza muganga muganga mu gihugu hagati murategekanya gushikayo kubijyanye n'ibitigiri docteur Shami yabiduhaye uko byagiye biraduga ariko reka docteur twumve niba ikigo nk'iki kiri nkenegwa cyane kigiye gushika kumbure no mu ntara zo mu gihugu hagati
urakoze cyane Oriane twebwe mu gihugu hagati nta ngorane zidutera ikibazo kiri uko ibyo gupima kanseri mu Burundi wacu biteguwe uko biteguwe nuko kenshi dukorana n'ibitaro dupima abagwayi baba bazwe mu bitaro canke abagwayi baba bapimwe n'abandi baganga kugira dusike mu gihugu hagati birashoboka mugabe ingwani irihe ingwani iri mu Burundi nuko mu byerekeye kupuza abene gihugu ntibirasomoka neza kugira tumenye uko byogenda kuko kuvura kanseri cyangwa gupima bisaba uburyo bisaba amafaranga n'ukuri nta muntu yobeshya ngo yopima abantu ku buntu ntibyoshoboka kuko ibipimo umuntu akoresha bigurwa amafaranga abakozi umuntu akoresha barahembwa yaba uko dukora bisaba amafaranga bisaba rero yuko haba hariho ininganizo iyo mushinganje bamagara y'abantu itegura neza uko twokora twebwe iyo ninganizo hamwe yoboneka navuge ikintu cyerekeye ababa mu bihugu byo hanze baramenyera ibyo bita amasiranse uko abantu bivuza hamwe twebwe byo biba bihari ntacyo ubuza yuko twoshikayo mugabo ubukwera bitaraboneka bitaratunganywa neza byo tugura gushikayo kuko nta abanyagihugu benshi abene gihugu benshi bivuza Bujumbura kuko ariho harabaganga babahinga nabo kesha abaganga babahinga nibo dukora
murakoze cyane tukiri kuri icyo kibazo nyine docteur indinganizo ku rugero ku rwego rwa leta ishobora kuba kumbure itarashika ntitubizi neza mitiwere none murayakira karata ya mitiwere y'ukwivuza iyo murayakira mu kugira ibipimo iyo umuntu ayifisa
icyo kibazo baje nitse cyane gose twebwe tangura nuko nabikubwiye nari nyimva mu gihugu cy'u Faransa uko nabona uko abagwayi bivuza nari nzi ariko bizogenda mu Burundi wacu bwa kiko byageze abantu bo muri mitiwere kuvuze mitiweri ivuza abakozi ba leta cyanke iyo twita ikarata ivuza abenegihugu twita mu gifaransa carte d'assurance maladie abo bose twarabashyikiriye turababwira ibyo tujye gukora mugabo ntibarakumva neza niyo baza twebwe nta kibazo abakozi tuzobakira icyo nabonye ubu twakira benshi abamaze kuza mu kigo iwacu n'abantu bafise amamitiweri icyo twita amamitiweri privé amasiranse privé bo baramaze kubyumva imbere ya mitiweri ya leta bo baraza kandi turakora nta kibazo
ni ukuvuga yuko iyo umuntu ari ku bitaro privé ibitaro byigenga akaba afise iyo asiranse yigenga niho ashobora koroherwa cyane kuko umva biba birimo mu byo ashobora kuvugwa
Tebe na muri mitiweri ya leta novuga ko ku ruhande rw'iwacu nitwe tubangira ni uko abatwara ibyo bigo batigeze bemera kutugirana amasezerano n'ubu byemera twebwe nta kibazo tubitekuye kwakira abo abagwayi bwa tubafashe kuko n'abarundi natwe turabarundi mugabo nibaza yuko nk'uko nabibasiguriye indwara z'amakansere abarundi ntari bwazimenyere niba duko batoza barazimenyera niko bazokumva nkenerwa yuko abakozi babo abakozi ba leta cyangwa n'abakozi ba leta boza mu bigi wacu tukafata kubapima kuko iyo umufise icyo yivuriza ko biratworohera cyane gose kandi biratuma ibipimo byiwe binyaruka
birumvikana nsezere ko bizokemuka kugira ngo abantu bashobore koroherwa mu buryo bivuza iyi ndwara ikomeye kandi idasanzwe reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi b'ishwi rya Amerika turafise Emmanuel birusha abagabo turi kumwe
mwiriwe neza ijwi rya Amerika
amahoro
amahoro banywanyi banjye iminsi myinshi muraho murakoma
turaho turashima namwe muherereye hembenga
muravugana na birisha bagabo Emmanuel imperereye Musanze mu Rwanda no mbanje gushimira uwo mutumirwa Dr. Harimenshi Jamari no njyewe nkabandimo ndamubwira nti ikintu yatekereje cyo kuba yagaruka agashinga iyo laboratwari cyangwa se ibyo bitaro bishinzwe kurwanya kanseri mu Burundi ni igitekerezo cyiza ndetse n'igikorwa cy'ingirakamaro ku munyafurika wabashije kujya gushaka ubumenyi hanze akabugarura iwabo mu rugo nubwo nanjye nkabirusha bwo nkaba namubwira nti ndi umunyarwanda kandi abarundi ni abanywanyi bacu ni abavandimwe ese mu Rwanda ho arahateganyiriza iki yaba hari uburyo naho ateganya ko azafungura ishami kugira ngo n'abanyarwanda natwe abashe kutwitaho kuko iyo ndwara ndakeka ku isi yose turayirwaye harimo benshi bagiye bazirwaye harimo abantu benshi bavuga ati ntizikira cyangwa se n'uyirwaye bisaba gukata urugingo runaka nyuma yo kuza mu Rwanda nge namubazaga ni ese koko ko bavuga ngo kanseri ifashe we naho ku kaboko ngo iyo bagakase ngo kanseri irakira byaba ari byo koko cyangwa se hari imiti watanga kanseri ikaba yakira murakoze cyane rwose ijwi rya Amerika turabakunda hano mu Rwanda
Emmanuel turagushimiye cyane rwose kubandanya uba umunywanyi wo ku ijwi rya Amerika buri munsi turagushimiye cyane
yego murakoze cyane ijwi rya Amerika turabumva kandi nkomeje kubabera ambasaderi mwiza kuko abantu benshi hano tuba tubateze yombi turi kumva ikiganiro muri isanga murakoze murakarama mudusurize no mu Dr. Harimenshi
urakoze cyane ambasaderi w'ijwi rya Amerika no kuvuga yuko ubwira bagenzi bawe bakaza barumviriza radio y'ijwi rya Amerika ni byiza cyane hama Dr. rero urumva ko abanyamwe b'ijwi rya Amerika abanyagihugu mu Rwanda nabo nyene babona yuko byo babera kamaro Buja Path igiye kumbure nk'ikigali kitwa Kigali Path byumvira kwiki
bo nibaza ko turaje mu gihugu cy'u Rwanda amalaboratoire apima kanseri arahari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bobo barafite n'amahigwe bararose abanyamerika bari niko yita abagira neza bari bitwa mu gifaransa mu cyongereza bita partner in health mu Kirundi nabagenzi b'amagara barashifashije mu gushinga ikigo gipima ikongera kavura kanseri abantu bita ibutaro nibataka hazi muri icyo kigo barapima bakongera bakavura hanyuma ariko nakunda kubwira yuko twebwe laboratwari iwacu isanzwe ikorana n'amalaboratwari mu Bufaransa iyo hari ibipimo bigoye kuko gupima kanseri hari aho usanga bitoroshye turabizana mu Bufaransa tugakorana n'abagenzi turi kumwe tukabipima hariho rero umunyarwanda cyangwa umutanzaniya cyangwa umuki afite ikibazo igipimo kiwe yakizanye mu kigo cy'iwacu nta kibuza twabizana mu Bufaransa tugakorana n'abandi baganga bahari tukamuhereza inyishu ariko icyo nashaka kumwishyura nibaza yuko mu minsi iza bizahubwo bizofata yaba amalaboratwari cyangwa amalaboratwari mu Burundi nayo mu Rwanda kuko turavukanye tugashobora gukorera hamwe hari umuntu afite igipimo kigoye akagihereza uwundi tukubwira dushobore gutanga inyishu nziza ku murwayi ituma umurwayi avugwa neza nivyo vyoroshe gusumvya kuvuga ngo twoja kuja mu Rwanda hasanzwe hariho abandi bantu bapima nkuko dukora mugabo vyoba vyiza mu minsi iza niyo imbibe zamara kuguruka abantu bakaja mu Rwanda bisanzuye yuko ba Banyarwanda n'Abarundi twokorera hamwe mu gupima izo kanseri kuko biragoye rimwe rimwe hari indwara tuwe gupima z'ama kanseri zisaba ibigo byateye imbere hari ibyo turungika hiyo muri Amerika hari ibyo turungika mu Bufaransa hari ibyo turungika abahinga bo mu Bubiligi dukorana kugira dukorane hariho rero nka mu Gifaransa tuvuga twita ka difficile sinzi ukuntu bivuga hariho amakagwe yo gupima cyane gose hariho bisaba yuko mukorana n'abantu bazobereye muri ubwo buhinga ntacyo buza yuko abarundi n'abanyarwanda twokorana hari tukabafasha kubyo bataba bashoboye ari ikibazo yabagije rero cyerekeye kuvura kanseri nagenda musigure yuko nibaza ko abantu batari bake turafite ikibazo cya kanseri iyo tuvuze kanseri umenga ni indwara imwe nibyo nashaka ko abantu tubyumva ngo kanseri si indwara imwe kanseri igizwe n'ubwoko bwinshi hari ubwoko bwinshi kuko ahantu hose hari agahimba k'umubiri karashobora kuzamo kanseri kuva ku ino gushaka umushatsi mu maraso ahantu hose hari agahimba kagize umubiri w'umuntu karashobora kuzamo kanseri nicyo gituma rero nzashaka kumusigurira kugira byumve neza indwara za kanseri zivugwa kwinshi bivana n'aho iyo kanseri yazananye nego ndamusigurira ko nk'uko yabivuze ngo hariyo kanseri yo ku ruhu iyo ikiri hejuru cyane iyo bita kanseri initi mu Gifaransa abari kanseri itarajya kure ufata ugahimba gatoya kuko umubiri aho nyine yafashe ukazakura ko umurwayi aba akize hariho na kanseri byoroshye kuvura nakabakana kanseri zigoye kuvura bivana n'iyo kanseri yari iyo icyo kimwe naba ndabisigura iyo tufashe nk'indwara ya malariya hariho malariya usanga yoroshye kuvura nuvuga ko no mu bitaro bisanzwe iyo twita mu gihugu cy'iwacu icyo twita centre de sante bashobora kuyivura na malariya usanga ikomeye cyane rwose bisaba yuko umurwayi ajya mu bitaro byisumbuye nicyo kimwe n'ama kanseri hariho kanseri zoroshye kuvura n'ibitaro bisanzwe zobivura hariho akabona kanseri zigoye zisaba ubuhinga nk'ungaha mu gihugu cy'Ubufaransa aho turi hari icyo bita ama centre specialise bazita les centres anticancéreux nibaza ko no muri Amerika zirahari
murakoze cyane birumvikana ko kanseri ari indwara isaba ubuhinga buhanitse ubuhinga bwinshi cyane busaba abahinga batandukanye bakayihweza mu kuyipima reka twakire n'undi munywanyi w'ishuri ry'Amerika ku murongo wa telefone hama turagaruka mu gihugu cy'u Burundi twumve abashobora kwitura ikigo cyanyu n'abo mukorana reka mbanze nakire witwa Manzi uraho neza
nireye neza
amahoro Manzi ikibazo cyangwa icyumviro ku ndwara ya kanseri ingene ipimwa n'ibindi byinshi
murakoze ya kanseri ni indwara iri kwiyongera cyane hano mu biyaga bigari kandi ugasanga no kuyivuza biri hejuru cyane cyane bisaba kuba umuntu afite ubushobozi ariko umuntu udafite ubushobozi akenshi ukunda gusanga imuhitana Nena wazaduwa hawa doktori hawa Rwanda lugufia ni ikiwa wateza nyeza kuwa waba uwe ufasha mbese hawa wagiri hawa Rwanda lugufia dafite lubuga ushozi uwe kuwa waya zisi uzumensha mbere igihe kuko akenshi usanga bidakoreshwa kuri insurance cyane cyane murakoze
murakoze cyane ndaza kugaruka kuri docteur hari menshi aze kwishyura ku kijyanye n'ico abanyagihugu babafashamo ariko ngaruke kwanza ku kibazo abajije manzi cerekeye abashobora kwitura aya mavuriro ibitige ingene bimeze ngarutse kuri docteur Shami mukorana nayahe mavuriro akenera gupimisha abagwayi babo mu Burundi ibitaro bimwe bimwe kumbura ababirimo ababyitura mukorana nibihe kugira ngo bashobore kubitura namwe
Pele kuwaza zaradijwe nashaka gusubira kandi kwibutsa aho dukorera kugira ngo abantu bose batwumvire bamenye aho dukorera dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri komini Mukaza dukorera muri kaci yitwa Kabonde hama kwibara ryitwa Boulevard Japo ni mu hoteli aho bashaka kuhadusanga igihe cyose mu minsi y'imirimo mu munsi wa gatandatu tuba tuhari mu munsi igihe tuhakorera kandi tukaba dufite umushaka kubakira kugira batunganirizwe hama ku kibazo rero mumbajije muti mukana n'ibihe bitaro tukana n'ibitaro byose bitandukanye yaba ibitaro bya leta byeganiye leta cyangwa byeganiye abikorera utwabo byose turaronka no kuri ibipimo batuzanira abamaze kumenya ibyo bipimo ko bikorwa kandi bakaba bamaze kumenya yuko bifite ikimazi yuko bishobora gukorwa kandi umuntu agaruka ubufasha bukwiye bose baraduha ari na ishoti ya tukaniriza ariko cyane cyane turakorana n'ayo mazu cyangwa n'ibyo bigo by'ibitaro bimaze kuba bitanguza igikorwa cyo kuvura abo rero abo turaheza tukaba nta by'ukuri ibipimo bishimishije baturindukira kugira ngo tutwanarize turabe inyishu kugira bashobore guha ubufasha bwo kuvura abo barwaje
none nk'umuntu docteur yipfuza wenyine kuza yarabwiwe ko afite kanseri ashobora kuza ku ivuriro ryanyu ku kigo cyanyu akavuga ati ni mu mpime cyangwa nawe bayifite kanseri mushobora kumwakira
yego turamwakira cyane kuko hejuru y'uko tuba dukoze ibikorwa byo kwakira ibipimo turakora n'ibikorwa bya konsitasiyo bitandukanye konsitasiyo yo mu buryo rusange na consultation spesialize y'aho baganga nk'abo babara indwara z'abadamu cyangwa abo barara bakora amaesama cyangwa abahagenoze cyangwa abafite mu kigo bashobora gufasha abo barwayi bafise bandikiye cyangwa bagiye ati bino bipimo kirakenewe bagahita rero bagakora ibyo prelevement spesiale nimba tutunyama nimba ari ayo maritide bakayatora hanyuma tugakora ibyo analyse abafise baba bahari ni ukuvuga ko umurwayi wese ashobora kutwitura ibyo bipimo byose ashobora kubikora tukajyaza n'abaganga bashobora kubitora kugira ngo natwe duheze bakore abatekinisiye baze bakore iyo analyse
murakoze cyane hama docteur hari menshi umunywanyi w'ishwi rya Amerika yabajije niba abantu bato bato nabo nyene mushobora kugira icyo mubafashije twumvise yuko mituwere bidakunda cyane hama kandi yuko bizimbye murafise uburyo rimwe na rimwe mukorera ku buntu mupima ku buntu umuntu muto muto mwumufasha nka gute muganga hari menshi muratwumva
ndabumva neza
yego
muratwumva namwe
yego
tuvuze abantu bato bato jewe nibaza yuko ubu ari umuntu afite ikibazo kavakata ari ntawe nikora twebwe nta kibazo dutosha kumwakira tukamufasha igipimo cyiwe mugabo nkuko nabikubwiye byogorana ko twopima abarundi bose atacu umuntu arishe kuko ibikoresho byose dukoresha mu gupima biva hanze mu Burundi wacu ntabyo dukora biva hanze bigurwa amafaranga y'agaciro aya mafaranga tuzakuboneka ndaguhaya akarorero no fata igipimo gikudukoresha igituyita alcohol alcohol isanzwe kuko ni alcohol ikabonetse ndushaho gukora akabikamwe kamaritira 5 kagugwa amadorari 90 i Dar es Salaam urumva namafaranga atari make usize ko nuko ibyo bipimo dukoresha bishobora gupfa bipfuye bisaba yuko uzoronza umuhinga adakwiye gukorera avuye hanze cyanke uzomurihira itike y'indege biragoye yuko wopima abarundi bose ku buntu mugabo ari umuntu umwe cyanke babiri bafite ikibazo twobakira tukabafasha mugabo sinobyemeza ngaha yuko abantu bose noshobora kwafite ku buntu kuko nutampagarika
yego birumvikana yuko mukeneye kuronka mu inyungu namwe kuko mwashizemo umutahe udasanzwe
mvuze inyungu novuga inyungu nyamukuru nuko abantu bapimwa tubandanya dukora tugakora kuko ibintu byo kuvura navuga yuko birimo ikiguzi ariko uwo muntu no muhumuriza yuko tugize iminsi tuganira nabo mu shyanganje bw'amagara y'abantu barabyumva neza yuko kuko bidashoboka yuko tuzovura kanseri tudashobora gupima nibaza yuko mu byo ariko barategura mu migambi irategurwa mu minsi iza abantu bazoshobora gupima haba aba badafise uburyo cyangwa bafise uburyo nibaza yuko turi kumwe n'abafasha igihugu mu magara y'abantu tuzobishyika ko mu minsi iza tugashyiraho neza ibintu bizotuma umugore wese yaba ufise uburyo n'utabufite ashobora gupima atangorane
nibyo koko mavuze neza yuko igikuru ari uko abantu bapimwa no kurondera uburyo bopimwa none kuri ico nyene muganga hari uburyo mwoba mumwegera uburyo ibiro byanyu bikora mwoba mwegera abarundi baba mu mahanga kumbure bo muri diaspora canke n'abanyamahanga bo bafasha kugira ngo bashobore kurihira abantu bamwe bamwe batishoboye mu buryo nk'ubwo kugira ngo namwe mushobore gukora igikorwa canyu ariko nabo bantu bato bato bantaho nikora nabo nyene bashobora kuronka ubufasha buvuye hanze canke no mu gihugu hagati
icyo cyo cyabuze ni cyiza navuga ko indwara ya kanseri mu bihugu by'iwacu ari indwara itari imenyerewe ni indwara abantu batitaho rwose ariko nibaza ko itangura twashaka kuronka ibitigiri twereka abantu kuko burya biragoye kudakubwira umuntu n'umufasha atacuri kuramwereka twatse kwereka abantu yuko iyo ndwara ya kanseri mu bihugu byacu ihari kuko wasanga kenshi ibiharuro byerekana mu bihugu by'iwacu ari ibiharuro bakuye mu bihugu twegeranye atagiharuro na kimwe cyavuye mu gihugu iwacu rero ikigo cyacu ubu turamaze kuza turasohora ibiharuro ibyo biharuro tumaze gusohora hariho abatari bake bimaze gushyikira kandi bakabona yuko iyo ndwara ari ikibazo nibaza ko nicyo kitona ababwiye kuti mu minsi iza twokwizigira yuko bizogenda neza haba muri diaspora cyanke abandi byari bigoye kuza gusaba ubufasha abantu atabitigira ufite mu izina ry'abantu babikeneye ubu rero ko twe turaronka ibyo bitigiri bizotuma dushobora gushyikira abo bantu bari muri diaspora cyangwa abo bandi bantu bose tubereke ibitigiri mu izina ry'indwara zihari mu Burundi
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banyonyi bishwe rya Amerika turafise gakwavu uraho neza
uraho neza ijwi rya Amerika
turaho turashima namwe
yego nishimiye kuba mwongeye kunyakira
ni byiza cyane kaze neza
murakoze ikibazo nagira ngo mumbarize muganga ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu nihangane ntabwo arindi kuri radiyo ngo mbe nakurikiranye ariko ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu urwaye kanseri ese nk'umuntu uri mu kindi gihugu biroroshye yuko yabagana bakamwakira ndagira ngo basobanurire aho
ngaha ego urakoze cyane muganga hari menshi yavuze ati ari kure kumbure nko kuri videwo murashobora kumwakira mukamubwira bimwe mu bimenyetso afise niba ari kanseri cyangwa atari kanseri
urakoze cyane madamu Oriane ibintu bya kanseri mu isanzwe nashaka kugusigurira abantu yuko bisaba abahinga benshi si umuntu umwe yovuga yuko yanonotse ya kanseri. Kanseri hariho ngombye kubasigurira mu majambo make, bisaba yuko abantu benshi bakorana, bisaba hariho umuganga, icyo twita mu Gifaransa bakinike, ujya muganga avura umurwayi iminsi yose, hakaba uyu muganga apima abo twita abaradiyologe, hakaba abaganga babaga, hakaba twebwe dukora muri laboratoire, hakaba abavuza imiti icyo twita abaonkologi, hakaba n'abandi bagira icyo bita imwe bita guturira kwa byita mu Gifaransa byita radiotherapi. Mu bindi bihugu biteye imbere hakaba abagira icyo bita medicine nucléaire, ni ubuhinga bwo kuvura, hakaba n'abaganga usanga baranonosoye amakanseri mu miryango babita abaonkogeneticien. Abo bose mu isanzwe barakorana kugira bashike ku kintu kimwe. Biragoye rero kuvuga yuko ngo umurwayi uwo mubwira gute umurwayi no musaba yuko yoja kwivuza aho yahora yivuza, hanyuma uwo muganga yamuvura iyo abonye akantu kamubakiye yitura abo bantu bose nakubwiye gushika yaho tuzobwira umurwayi ati urafite kanseri, kuko twaba tutakubeshya yuko umuntu wese afite ikibyimba afite kanseri, tuba tubeshye kuko
ariko kandi muganga hariho n'ibintu bimwe bimwe usanga byoroshe gutora kumbure, nk'abakenyezi bafise amabere bashobora kuba bafise ari akantu k'akabuto karimo indani, kenshi utwo tuntu bavuga yuko tuba tujanye na kanseri, kandi bidasaba yuko bama bipimishije kugira ngo ibere ry'umukenyezi ryame rifise amagara meza. Ahoho nako nyine nuko
ego urakoze cyane gose madame Oriane, icyo ni kibazo cyiza kuri ibyo byerekeye kanseri. Urumva aho tuba tugiye ku gihimba kimwe ni ikintu yitwa kanseri y'ibere. Kuri kanseri y'ibere nk'uko bivuze birasaba yuko umukenyezi yikorakora amabere akumva katakantu gasanzwe katahari. Mugabo no jewe nobishyira nk'uko nabikubwiye, hariho abakenyezi afite uburyo n'abakenyezi adafite uburyo. Ku mukenyezi afite uburyo mu isanzwe hariho ibintu byanditswe bizwi, nuko nka kanseri y'ibere ikunda kuboneka ku bakenyezi barenza imyaka 50. Aho navuga muri rusange, mugabo hariho icyo twita turabye uko umuntu yabayeho, twotiga ko kanseri y'ibere ni kanseri kenshi yo mu miryango. Rero iyo mu muryango iwanyu fata mama wawe yaragize iyo kanseri, hari umukobwa amukomoka ko arafise sinovakara amahirwe yuko azogira iyo kanseri. Rero bisaba yuko uwo muntu bamukurikirana hakiri kare, batarinda kurindira ya myaka 50. Uwo muntu rero iwabo mu muryango iwabo hariyo abantu bafise nk'iyo kanseri bisakaje kwikirana n'ingoga, bisaba ko yipimisha n'abaganga b'abaganga bamuvure iminsi yose uwo muntu bamwitaho kugira bamenye yuko atazogira iyo kanseri akiri kare. Igihe twana ko ndavuga ibyo byo kwikorakora amabere yuko ni ikintu cyiza, mugabo mu bihugu bikoratera imbere si ibyo bipima bashyira imbere, ubagira imbere yuko umudamu afite imyaka 50 aza kwa muganga uko imyaka 3 yaciye, bakamugirira icyo bita mamografi bapima, babonye hariho akantu na gatoyi gateye ikintuzeye bakacaruka muri laboratwari tugapima. Nibyo rero nibaza ko mu minsi izaraswa mu gihugu iwacu tuzoca dushikako, kuko ibyo bipimo nka bya mamografi i Bujumbura birahari, abantu bafite iyo myaka bovyitura kugira iyo kanseri hari izoboneka hakiri kare.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka twongere duhindukire kuri Dr Mikaza Shami mu Burundi ku vyerekeye ibitigiri yadushikirije vy'abagwayi ba kanseri bagiye baribonekeza mu kigo cyanyu. Muganga, mwatugiye ibitigiri bitandukanye kuva mu 2019 aho mutanguye kugeza uyu mwaka. None mwihweje ibyo bitigiri muganga, bigenda biduga kubera abagwayi bagiye baraba benshi mu gihugu mu vyihweza, canke no kubera abantu bagiye baramenya ikigo cyanyu bagenda baracitura ibiro bitandukanye, amavuriro atandukanye, ibitaro bitandukanye bigenda birabitura, byagenze gute?
Ni akazi madame yankwica kibazo. Ego, nk'uko twabibonye twese, ibitigiri byagiye biduga ariko ndiyumvira yuko izo nyinshi ziza zibishoboka birashoboka yuko uburwayi bugenda buba bwinshi kandi birashoboka yuko n'abagenda bamenya yuko bashobora kwipimisha hano mu Burundi nabo bagenda baba benshi kuko duca hose turamenyekanisha tukabanza kuzuza turapima nimuze murare yuko mufite amagara neza iyo ndibaza yuko bishoboka neza cyane yuko abantu canke abarundi bagenda bamenya bati rikanje kwipimisha kandi nzi kano kabazo ko mbona bimeze ko rikanje kuraba yuko naba ndi inkomere canke ntakomeye ariko kandi nubwo bigenda kuba byinshi kubera yuko n'ibintu bituma ubwo burwayi butandukanye bwinshi bwa kanseri birahari kandi benshi babishyize.
Murakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ibijyanye no gupima indwara ya kanseri mu gihugu cy'u Burundi. Hariho ikigo cyatanguye mu 2019 gipima kanseri mu gihugu cy'u Burundi, ikigo Buja Path kiyobowe na Dr Jean-Marie Harimenshi akorera mu gihugu cy'u Bufaransa no mu gihugu cy'u Burundi mu byerekeye gupima kanseri. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Dr Mikaza Shami na wenyine akaba ari muganga jejwe gukurikiranira ibikorwa bya misi yose by'iryo vuriro icyo kigo Buja Path. Turi kumwe kandi n'abanyonyi bishwe rya Amerika ku murongo wa telefone bafise ibibazo, bafise ibyiyumviro ku bijyanye n'iyi ndwara. Turafise kandi rero twagira Yezu Marcel ku murongo. Twagira Yezu Marcel, kaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze cyane kandi nanjye ndabasuhuje.
Amahoro neza.
Mfite utubazo tubiri mbaza Dr. ndi Kigali mu Rwanda. Utubazo tubiri nshaka kubaza Jean-Marie. Ikibazo kimwe avuze ko kanseri y'amabere ishobora kuba nk'uruhererekane mu miryango, nk'uko tuzi ko hari indwara abantu barwara zita uruhererekane mu miryango. None muri kanseri zose zibaho, yaba iyo kanseri y'abadamu y'amabere ariyo yonyine ishobora kuba uruhererekane mu miryango? Ikibazo cya kabiri, mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose wenda ku isi batangiye gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa bujuje imyaka 12, kandi hari izindi kanseri wenda zishobora kuba zabonerwa urukingo pari raporo n'uburyo ibice zifata usanga bidahabanye, kuko kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa cyangwa abadamu igice ifata ni kimwe, kandi na kanseri ya prostate ku bagabo, kanseri y'igihaha, kanseri y'umwijima, izo nazo ni zifata ku gice kimwe. Ese bafatikanyije n'abandi banyabwenge hirya no hino ku isi, nta porogaramu wenda yo kuba bakora nk'izo nkingo zo baba baratangira uwo mushinga ngo habe hari icyerekezo cy'uko wenda mu myaka iza kanseri ya prostate ku bagabo ishobora kubonerwa urukingo, kanseri y'ibihaha na kanseri y'umwijima. Ikindi cya gatatu, kanseri y'amaraso hari uburyo ishobora kwirindwa, hari ibyo umuntu yakora kugira ngo umuntu ayirinde nubwo biba bitoroshye. Deja na kanseri y'ibihaha umuntu ashobora kuyirinda. Ese nka kanseri ya prostate ku bagabo, njye niyo ngaruka yo kubera ko ndi umugabo, birumvikana, kandi buri mugabo wese wari umukandida wo kurwara iyo kanseri, iyo nta kintu ni igice umuntu yakora kugira ngo nibwo yaba yagerageje ubwirinzi bwayo, kuko kanseri y'amaraso kuyirinda rwose hari uburyo, hari ibintu bizwi ushobora gukora ukaba uri mu nzira zo kwirinda kanseri. Ni ibihe bintu wakora ukaba uri mu nzira zo kwirinda kanseri ya prostate ku bagabo? Murakoze cyane.
Kaduhere ku kibazo cya mbere. Muganga Jean-Marie yabajije ati uruhererekane rwa kanseri wavuze y'amabere, hari izindi kanseri zifise ubwo buhererekane?
Murakoze cyane. Yego, cyane gose. Nibyo, kanseri izwi niyo nakubwiye, kanseri mu ibere. Kuri iyo kanseri mu ibere tuje mu Gifaransa ni arajya gusoma, hari ikintu bayita mutation BRCA1 et 2, ni mutation iboneka ku turemangingo. Iyo umuntu rero afite iyo muri umuryango bafite iyo mutation, ashobora kuba kanseri y'ibere cyangwa kanseri des ovaires cyanke cancer ya endomètre ni cancer nyishi ngarutse hariho cancer yurura cancer mu gifaransa bita colorectal iva ku kintu bita mu gifaransa bayita statue messi n'utuntu tugize umubiri wacu dutuma iyo turiko nuzeye cellule zacu ziguma zidahinduka iyo abantu bafite nk'iyo mutation bayita mutation MSI usanga bagira cancer y'urura bakiri bato no mu Burundi ndamaze kubabona abana b'imyaka 20 bafite cancer y'urura ari bitari isanzwe rero no mutigura yuko hariho na cancer zo mu mutwe na cancer zo ku rukoba abantu bita cyo mumaze kumva abantu bafite utubyimba ku mubiri cyo bita maladie de Crigson iva kuri mutation bita NF1 na RTB1 na ma mutation usanga ari mu miryango atuma haduza ama kanseri rero namubwiye si kanseri y'ibere gusa n'icyo cyo cyiwe ifite uruhererekane rw'imiryango hari amakanseri atari make aza muri yavuze ikibazo cyerekeye inkingo inkingo zirakomeye cyane rwose nibyo urukingo rwa ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko rwaratanzwe mu Rwanda rwaratanzwe no mu Burundi rwaratanzwe no mu bindi bihugu mugabo naho rwatanzwe ntibibuza yuko umuntu yipimisha abarenye yipimisha yisuzumisha kuko urukingo ntirukingirwa na kwijana nashaka kumusigurira kandi yuko hariho tubuze kanseri y'umwijima kanseri y'igitigu hariho kanseri ziva kuri hepatite bayita hepatite virale B na C kuri hepatite virale B urukingo rurahari bisaba yuko abantu bari mu buganga abantu bari bakora ubuzi bazi ko bazohura cyane bashobora kugira ingwane y'amaraso baba abasirikare baba abavuzi bisaba yuko abo bantu boraba ko bikingije kuko birafasha mugabo nka hepatite bita hepatite C gushika uyu munsi urukingo ntiruraboneka mugabo kiretse ko hari imiti ivura iyo umuntu afite iyo hepatite C kenshi nibo bagira kanseri y'igitigu mugabo bisaba yuko umuntu bamukurikirana hakiri kare yavuze ikibazo gikomeye cyerekeye indwara ya prostate ku bashinga nahe aravuga ati twoyirinda gute jewe nibaza ko mu bitabo soma iminsi yose ndabona icyo umuntu yokora kugira yayirinde mugabo bisaba gusa yuko ahubwo umuntu ayipimisha hakiri kare ni indwara iyo uyipimisha hakiri kare ivugwa kandi umuntu akazumara iminsi myinshi ayigendana ukadusanga uramaze imyaka 30 n'irengo yigendana igikenewe gusa nuko bayitora hakiri kare kuko ushobora kuvugwa hakiri kare mu bitabo bitari bike biravugwa yuko abantu dufise uruko bagwirabura yuko iyo ndwara idukarira iza hakiri kare n'ibipimo byagizwe hiyo muri Amerika baraze urabizi Oriade icyo bita benoir américain n'abazungu barabonye cyane yuko abantu bagira intuzeye dufite uko bagwirabura twe iyo ndwara idukarira iza hakiri kare iza ku myaka 45 ku bantu ntuzeye ku bantu bafite uko bagwera iza ku myaka 50 rero icyo namusaba ahubwo ntacyo mbona yokora yo kuyirinda mugabo bisaba kwipimisha hakiri kare kuva ku myaka 45 akitura abaganga bagasaba kumupima murakoze
murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwitwa German nawe nyene German urafise ikibazo
bazo mwerewe mwana nako mwaramye ku Burundi
amahoro neza twebwe nimwiriwe ubunye tugeze mu saa 5 hafi yo mu gitondo umunsi turawurembeje ikibazo cyangwa icyumviro kuri kanseri
ndashaka kubaza dokita adusobanurire imirimo inatukanye n'irimo kugenda ariko atubwire kanseri yo mu maraso y'uruhu n'iyo mu magufwa ahantu bitandukanira iyo twavuga ngo inziza ni iyihe indi ni iyihe indi cyane twumva ngo hari kanseri mu maraso izo ku ruhu iz'amagufwa noneho nkongera nkamubaza ese n'ikindi yabwira amaleta muri zino East Africa abantu biga hanze bakaba babakumira kuba bazana imishinga nk'iyo ngiyo irambye cyangwa imishinga miremire ku buryo leta zarabya zifasha abantu biga hanze ku buryo bagera kuri ibyo bintu nk'uko nawe yashinze ivuriro nk'iryo ngiryo bikasane n'abatworohereza yabwira ikirega ku buryo natwe yatworohereza harimo umuntu wiga hanze ugasanga kugira ngo azane umushinga mu gihugu birangiranye cyane
yego urakoze cyane urakoze cyane docteur hari menshi turiko turasozera ikiganiro ibyo bibazo bibiri yabajije ati kanseri ikomeye ni iyihe ndakeka nta kanseri nziza ibaho ariko kanseri ikaze kurusha izindi ni izihe muzo yavuze hama icyerekeye koroherezwa mwo kivuga ku kindi cyo nyine
arakoze cyane mu isanzwe icyo kibazo yabajije gisa n'ikibazo ubundi yabajije kanseri y'uruhu si imwe y'uruhu si imwe kuko uruhu rugizwe n'ibice byinshi hariho ibitubona muri kanseri z'uruhu hariho kanseri nk'iyo twita makasinoma epidermoide ni kanseri zisanzwe hariho icyo twita melanoma nka melanoma ni kanseri y'uruhu novuga ko itameze neza cyangwa icyo twita amasarcoma rero biragoye kuvuga ngo kanseri y'uruhu nta kanseri y'uruhu ku ruhu uruhu rugizwe n'amakanseri menshi cyane rwose hariho ayasanzwe n'ayadasanzwe nicyo kimwe no mu maraso ni umubwira ko hariho kanseri zo mu maraso zisanzwe nk'icyo twita amalemfoma hariyo twita amalemfoma de Bagrade ni indwara zo mu maraso zivuga byoroshye hakaba n'ibyo bita amaresemi miyeroyite atoroshye kuvura biragoye rero gufata ko uvuga ngo kanseri yoroshye ni iyahe bivana n'umuntu indwara iri ku muntu umwe nicyo gituma umwe wese uko yipimishije n'ibyo bamutoye uko bizogenda bivana n'ibyo bamutoye niko namwishyura hanyuma icyo yavuze ngo leta dufashe iki ni ikibazo cyiza cyane rwose bisaba yuko amaleta yo mu bihugu by'iwacu batahura ubwa mbere yuko nibyo mu myaka iheze ibihugu byacu byarakoresheje amahera menshi mu kuvura indwara zandukira zaba za sida zaba za malariya mugabo ibyo turiko turabona mu ino minsi n'ibyandikwa mu bitabo biraboneka neza yuko mu minsi iza haba mu bihugu byo ku isi haba muri afurika no ku isi yose izi ndwara ibyo bita maladikoronike no transmisible izi ndwara zimara igihe kirekire ziriko zirafata igihe kinini ziriko zirafata intera nini bisaba yuko rero amaleta yitunganya ukundi mu gutegura imigambi n'abo bantu ntibabibagire mu kutabibagira ni uko nk'uko nabivuze njyewe indwara ya kanseri ni indwara isaba uburyo bwinshi kwivuza ni indwara ndabyo nko mu gihugu iwacu cy'u Burundi ndaza imiryango itari mike usanga umuntu yarakoze imyaka 30 ngabo ugasanga ahereje kugurisha inzu yaguze yakoreye akiri muto kugira ngo kuyivuza ibyo rero kugira bihave bisaba gute bisaba yuko mu mapolitike tugira mu bihugu by'iwacu tugira politiki ituma n'abo bantu bashobora kwivuza batagurishije utwo yarondeye imyaka yiwe yose y'ubuzima
urakoze cyane
umuntu agiye kwivuza asize umuryango wose yawo ugeze kandi kimwe awusigaranye kuko amapolitike yacu tegura tutabyisizemo
ego murakoze cyane akanya katubanye gake cyane reka tube nk'abasozera hamampe akajambo kanyuma na Dr. Mikaza i Bujumbura mu Burundi amasegonda make dusozera ikiganiro urakoze cyane
Moriane tuhibisha abantu bose kuza kwipimisha yuko indwara ya kanseri ipimwe kare hariho n'amashansi hariho n'ibyizigo byinshi yuko ishobora gukira
Murakoze cyane gose Dr. Jean-Marie Harimenshi ngaho mu Bufaransa ukongera ukanakorera no mu Burundi kuri Buja Path. Turakushimiye cyane nawe Dr. Mikaza Shami umwafashe kanyo kanyo kuko tuganiriza byinshi byerekeye gupima cancer. Mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndabashimiye mwese.